Murumva radijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, neje niya mukankusa basuhuza kandi mbaye ikaze muri aya makuru yo ku mugoroba. Mu Burundi umukuru w'igihugu haremeza ko cyugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'amafaranga.
Ku mwaka sinimbura munsi toni amajana abiri z'ibirayi, mvuga ko ubuntu aza kwironderera miliyoni 50 muri bahemwe kuri konti yanjye mu cyangwa ngo ntayo tuguha, none yagiye ko arayiwaza. Rero nicyo gituma duca ruja kuyagegeza.
Uwo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda yafunguye by'agateganyo umunyamakuru Theogene Manirakiza mbere y'urubanza mu mizi. Programu ya ONU yita ku biribwa pamu iravuga ko abasivili mu ntara ya Gaza bashobora guhura n'inzara bidatinze. Naho Uburusiya bwatangiye kohereza mu bihugu bitandatu bya Afurika ibinyampeke Perezida Putin yasezeranije abakuru b'ibihugu mu nama bagiranye mu kwezi kwa karindwi. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Urukiko rw'akarere ka Afurika y'Uburengerazuba kuri wa gatanu rwashyigikiye guverinoma ya Senegali mu rubanza ihanganyemo n'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Ousmane Sonko wareze avuga ko leta yahohoteye uburenganzira bwe. Frederic Nkundikije abahinkuru.
Sonko muri iki gihe afite imyaka 49, amaze imyaka irenga ibiri ihanganye n'imanza aburanamwo ibirego bimwagiriza ibyaha birimo amakuru y'ibinyoma hamwe no gufata abakenyezi ku nguvu, ibirego ahakana ivuye inyuma. Sonko yahagaritswe mu kwezi kw'indwi yagirizwa ibikorwa byo kugumuka. Icyo gihe leta ya Senegal yaciye ihagarika umugambwe wiwe, yongera imukura ku rutonde rw'abanyapolitiki bazokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa kabiri. Sentare mu karere ka Afurika yo mu bihugu byo mu burengero bizwi ku izina ECOWAS yariko yiheza ayo matati hagati ya Sonko na leta ya Senegal yashikirije ingingo itera ibyatsi ibirego byari byashikirijwe na Sonko ko leta ya Senegal iriko yamurenganya. Amatati ari hagati ya Sonko na leta ya Senegal yaratumye haba imigomoko yahitanye ubuzima bw'abantu batandatu. Abamushyigikiye bavuga ko ivyaha Sonko yagirizwa bifise imvo za politike kandi ko biri mu nyifato ya perezida Macky Sall yo kudodobereza abatavuga rumwe nawe. Perezida Sall arahakana ivyo birego.
Umuyobozi w'inshingwabikorwa wa programu ya ONU yita ku biribwa PAM Sandy McCain aravuga ko abasivili mu ntara ya Gaza bashobora guhura n'inzara bidatinze.
Mu itangazo ejo kwa kane, umunyamerika McCain yaragize ati, nta biribwa nta mazi mu by'ukuri biri muri Gaza kandi harimo kugera bike cyane mu bikenewe bibasha kwambuka imipaka. Uyu muyobozi yakomeje avuga ati, nta kuntu dushobora gukemura ikibazo cy'inzara ubu urebye ibikenewe kandi hakora umupaka umwe gusa byambukiraho. Icyizere cyonyine dufite ni uko tuzafungurwa abashinzwe ubutabazi bakabasha kugeza muri Gaza ibiribwa byo kurengera ubuzima nta nkomyi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken yavuganye n'umuminisitiri wa Israeli Benny Gantz ibyerekeye kongera ibikorwa no kwihutisha imfashanyo y'ubutabazi muri Gaza. Ibi byatangajwe na Departement ya Leta muri Amerika ejo kwa kane. Iyi Departement yongeyeho ko mu biganiro byabo Blinken yanagaragaje ko bikenewe kugabanya umwuka mubi muri Cisjordania, harimo n'urugomo rw'intagondwa rwiyongera aho abantu bacumbitse. Mu ijoro ryejo kuwa kane, igisirikare cya Israeli cyavuze ko cyatanze litiro 400,000 z'amazi n'amapaki 1,500 y'ibiribwa bihiye mu bitaro by'Ishifa. Igisirikare cya Israeli cyanditse ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter kigira kiti, imibereho myiza y'abasivili harimo abarwayi n'abakozi b'ibitaro ikomeje kuba intego yacu y'ibanze. Israeli ejo yategetse abanyepalestina kuva mu mijyi ine yo mu majyepfo ya Gaza, bisa n'ibyerekana ko ibikorwa by'intambara bishobora kwiyongera ku barwanyi ba Hamasi muri utwo turere, aho abayobozi ba Israeli bari barabwiye abantu ko hari umutekano bashobora kuhaguma. Israeli yatanze amatangazo yanditse yamanuwe n'indege mu ijoro ryose abwira abasivili kuva mu mijyi ya Bani Shulayira, Kuza, Abasan na Karara mu nkengero z'uburasirazuba z'umujyi wa Khan Yunis, umujyi munini mu majyepfo y'igihugu. Abahatuye bavuze ko ako karere karimo ibibombe bikomeye bya Israeli mu ijoro ryose.
amakuru avugwa hirya no hino ku isi arakomeje. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haba polisi hamwe n'abari mu myigaragambyo yo gusaba ko imirwano hagati ya Israel na Hamas ihagarara bidatinze, barasakiranye imbere y'ibiro by'ishyaka ry'abademokrate ku munsi wa gatatu muri uyu mujyi wa Washington DC. Nk'uko rero twabagejejeho andi makuru aheruka ku bijyanye n'imyigaragambyo, Frederic Nkundikije akomeza inkuru.
Abashinga mateka wa demokrata isinzi barimo umukuru wa demokrata mu nama ashinga mateka Hakim Jeffries bari muri yo iwakwa irimo ibiro bya demokrata, aho bari kubigina ikiringo cyo kwiyamamaza cyatanguye igihe iyo myerekano yariko ibera imbere y'iyo nyubakwa ibaciramwo. Bari kwagira imyerekano bavuze ko bashaka kuzibira kugira ngo abashinga mateka ntibinjire cyangwa ntibasohoke muri iyo nyubakwa imbere y'uko batega amatwi akamo kabo kasaba ko iyo ngwano ihagarara. Benshi mu bariko bagira imyerekano bari bambaye imipira yirabura yanditse ko iti ingwano ihagarare uno nyene. Yamara ibintu byaciye bihinduka mu kanya gatoyi, abapolisi bacungira umutekano ku nyubakwa abashinga amateka hamwe n'abakemuza amateka bakoreramo Capitol Hill bavuze ko abantu bashika 150 bari kwagira imyerekano mu buryo butekuri n'amategeko bahavuye babishyiramo ubugumutsi. Yamara abari muri imyerekano bo bariga abapolisi ko aribo bakoresheje ingufu z'umurengera ngo kuko baciye babashwaramo. Danny Noble yari yagiye Washington DC muri iyo myerekano avuye mu gisagara cya Philadelphia yavuze ko abapolisi bamwe muri bo bari bambaye ibikingirizo biteguriye guhangana n'abari mu myerekano baciye babashwaramo badasobanura. Ibimuga hamwe n'abagwaye indwara zikomeye batangura kubasunagura bakwega. Abapolisi bacungira umutekano kuri Capitol Hill baciye binjira mu cumba abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka bariko bakoreramo iyo nama, baca babatwara mu kibanza kiri munsi iyo nyubakwa bita basement. Abapolisi bavuga kandi ko bamwe muri bo bakomeretse mu gihe umwe mu bari myerekano yatawe mu mvuto.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze mu Burusiya, aho Minisiteri y'Ubuhinzi y'Uburusiya kuri wa gatanu yavuze ko Moscow yatangiye kujyana ibinyampeke by'ubuntu bigera ku matoni 200,000 mu bihugu bitandatu bya Afurika, nk'uko Perezida Vladimir Putin yabyijeje mu kwezi kwa karindwi.
Mu itangazo ku rubuga Telegram, Minisitiri w'Ubuhinzi Dmitry Patrushev yavuze ko amato yerekeza muri Burkina Faso no muri Somalia yahagurutse ku byambu by'Uburusiya, kandi ko n'andi azajya muri Eritrea, Zimbabwe, Mali no muri Repubulika ya Centrafrica hazakurikiraho mu bihe bya vuba. Putin yari yijeje ibinyampeke by'ubuntu ibihugu bitandatu mu nama n'abakuru b'ibihugu bya Afurika mu kwezi kwa karindwi, igihe gito nyuma y'uko Moscow yari imaze kuva mu masezerano yemerera Ukraine kunyuza ingano mu byambu byayo ku nyanja y'umukara nubwo igihugu kiri mu ntambara n'Uburusiya. Ayo masezerano azwi nka Black Sea Grain Initiative yafashije kugabanya ibiciro ku masoko mu mpande zose z'isi. Cyakora Putin yasobanuraga ko ayo masezerano atabashije kugeza ibyo binyampeke mu bihugu mu buryo bwihuse uko bikenewe. Putin avuga ko mu mwaka ushize Uburusiya bwohereje mu mahanga 60,000,000 z'amatoni y'ingano mu mpande zose z'isi. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yise kwizeza ingano z'ubuntu imfashanyo igerwa ku mashyi. Kuva buvuye muri ayo masezerano, Uburusiya bwateye bombe kenshi ku byambo bya Ukraine no ku bubiko bw'ibinyampeke, kandi Kiev ivuga ko amatoni 200,000 y'ibinyampeke yahatikiriye. Ukraine kuri wa gatanu cyakora yavuze ko yabashije kohereza umuzigo wa 140,400 by'amatoni y'ingano, harimo toni 3,300,000 z'ingano zanyuze mu muhora mushya washyizweho mu kwezi kwa munani.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi, harakoze mugenzi wanjye Frederic Nkundikije umfashije kuyabagezaho. Radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, turi no kuri internet kuri www.voa.com, turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari bya Afurika. Aya makuru turahera mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko nta mafaranga ahagije ari mu mabanki. Avuga ko ibintu bikomeje gutyo ntaho igihugu gishobora kwigeza, agasaba amabanki guhindura ingendo. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Urikaneza.
Haizimisi Prezida Evariste Ndayishimiye yahura n'imirwi itandukanye irimo abagize inzego z'umutekano abatwara ibisata byo kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta hamwe n'ibigo bijejwe iterambere ry'igihugu muri indwi yahuye n'abatwara amabanki y'ubudandaji umukuru w'igihugu avuga ko yabaje kubona amabanki mu Burundi yamatanga amaraporo yerekana ko buri mwaka yunguka kandi yakora neza kandi abakiriya bayo bataronswa amadeni uko babyifuza mu gihe atakindi yashiriweho atarabayitura yitanga kwa karoyero kwa shobora kubura imiliyoni 50 kandi kuri konti yitwa kwa yafise ko
neje nimbuye ibiraya simba nare mitunga niko kinabona iyo birete nirondere amahera yanje sinimbura munsi toriza amajana 200 muga nkubona uza kwironderera imiliyoni 50 muri baye mu kuri konti yanje no cyangwa ngo ntayo tuguha none yagiye ko arayiwaje rero nico gituma duca ruja kuyagegeza yagiye sigwanje ikibazo rero ikomeye
wa mwitwa ariko w'umukuru w'igihugu cyo Burundi n'abanyagihugu wo mu ntara zitandukanye barahufise nkabo mu kiyaya cimbo bavuga ko akenshi baronka munsi y'icya gatatu cyaye baba bifuza kubikuza
byarambaye ko cyane byarambaye ko bacha bamwira ko ari tiko rya berebe bamwira ko ntashobora kurenzira iki zitatu kanye ko ndarutira amafaranga yo kuza gutemesha umuceri byari ngombwa ko ndotera umuliyoni bamwira ko ntashobora kuronka umuliyoni ndotera iraki zitatu narasavye ndakoma amashi biranka urumva ariko nakamara amaza n'ico gituma jewe umenga kusubira kubitsa amafaranga n'uyu mugambi wanje muri banki umenga ntibyonyorohera kuko nta rubasho bw'iki afiseko ahubwo umuntu ashobora no kugira icyumvira cyo kuyo mahera yiwe yabashobora kuyabika mu nzu kuko ayo ari mu nzu yakoresha ukushaka
abatwara amashyira hamwe yihugurana nabo nyene bavuga ko bibagora gutahura kubera baheruka barumvika amahera aja muri banki nkuru y'igihugu bizigiye kongera kuyaronswa ko ariko rukaburwa bahamwe Teresa Ndayishimiye n'umukuru nari kwa makopeke mu Burundi ruzwi nka Venacobu
muri iki gihe giheruka twarakoze igikorwa cyo kwegeranya amafaranga turashobora kwegeranya imiliyari zirenga 140 twara tutajyamye ijoro no murango ayo mafaranga duhereje kuyashikana mu mabanki commerciale twasubiye kubona n'urufaranga rukoroka ava nino namahera twegeranije none ubu yagiye none mushaka tuyazane tuyakuye kandi yaciye iyo nyene atasubiye kugaruka
abandi nabo nka Marie Louise Kamikazi umuyobozi nshingwa bikorwa mu runani rw'amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na mu Burundi barafise icyo basaba umukuru w'igihugu ukwihaniza bamwe mu bategetsi babuza abanywanyi b'amashyirahamwe yo kugurana na kuri deni bitwaje ijunja afise mu gihugu muri kino gihe yahimirije amatora ko yibaza ko ibintu bishobora kunyuka
inzego zijejwe intwaro arabaz zofasha cyane amashyirahamwe kuziganya no kuguranana mu gikorwa cyo kwishyuza ingurane ibyo nagomba tubishimikire ko mu minsi iza tuzotangura ibikorwa byo kwiyamamaza kandi birakaba mugabo muri ico gihe hariho abantu bafata bakavuga bati jewe rero nimwagira ukunuku nahajya mwahora mwishura nzobakingira ikibaba ntimwishure
Perezida Ndayishimiye yemeza ko Burundi buzingamitswe na bamwe mu bategetsi n'inzego bari bakwiye kubushayura
ko byatanguye 2017 qu'est-ce qui indique que l'échec du putsch atariyo yaciye ibandanya d'autre manière ikaba continuité yuguhenura igihugu birashoboka hari abantu bura n'urubanza babakira vre cyari hari igihe uronde ruti no nkuyu ntunayita circonstances aggravantes gago ni aggravantes sine kuko vrema birateye isoni oya ni uyumvire umuntu wo muri obere amakati maze kubona kazitatu organize par Robert kaya mbere yoyo ni jewe nayifatiye muri flagrance narayiboneye mugabo hageze kuburanaga urarondera icumwagiriza ukabura aho baharura nko bagaharura encare cadre douane muri ni camion trois car ni de douane bagashira ko si kugira imodoka cyo yigira direct sans aucun problème hala bifashe
mugabo Gabriel Fiyeri umukuru w'ishyirahamwe Oricom ahantu babategetse kutidoga ahubwo bagafata ingingo
kiti bakimeze nabi cyane leta nifata ingingo ntibavuge nko muri nka opposition mugabo bafata ingingo kuko bagiye kudenonsa Oricom ikadenonsa imigabo muri politiki ikadenonsa umunyagiho ikadenonsa abantu bose tukidoga none kandi tuzaza tudufashwa nande no turasabye ijambo umukuru w'igihugu yavugiye murambya abantu bose barikurikije
kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka hahinduwe inoti z'5,010 mu Burundi abakiriya b'amabanki akatari gake baridoze ko bataronka amahera ku rugero wifuza Perezida Ndayishimiye yari yatangaje ko iyo ngingo yo guhindura izo noti inkuru mu gihugu yafashwe mu ntumbero yo guhasha akarwika abantu yavuze ko batarenga 100 bakumakumyeye gutunze ibihugu babubika mu mazu yabo agira ati umunsi umwe muzovyibuka yacitse impapuro eroje uri kaneza juri ya Amerika
Amerika uru wambere
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abarwanyi ba Mai Mai biroze bishambuke baraye bagabije ibitero mu Minembwe muri territoire ya Fizi intara kivuyepfo ni nyuma ya mezi arenga 7 abo barwanyi bari bamaze badakora ibitero muri ako karere inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Ibi byemejwe n'abahagarariye imiryango ya societe civile muri ako karere ivuga yuko ibyo bitero bya biloze bishambuke na Red Tabara byongeye kwibasira Minembwe byaje biturutse Rulenge Kabanju ndetse no mu Gitumba. Biragoye kumenya imibare y'abantu baguye muri iyo migwano ariko amasoko y'Ijwi rya Amerika avuga yuko ari inkomere n'imirambo yikoreye ku gipoyo ku ruhande rwa twigwanaho na biloze bishambuke. Maraporo y'inzobere za Roni kuri Congo zagiye zigaragaza imikoranire Red Tabara na Mai Mai. Santos Mufashi n'umuyobozi wa societe civile mu Minembwe avuga yuko intambara ikomeye yarayibereye mu marango ya Minembwe.
Gitero cyavutse ku munsi w'ejo gituruka mu Kabanju kiza kigana biziba kuko bizu bimaze guturwa n'abantu niyo bahinga n'abungeri b'inka niyo bari none basanga twirwaneho nayo niba ku marondo niwe murimo wabo hanyuma irabatera bararwana biriwe barwana umunsi wose burira ibishambuke na barundi harimo barundi kandi ri axe yarimo cyane ya mbere kuko ari yari yaraduteye ni Red Tabara zabagayo bafatanya na biroze bishambuke Mai Mai na barundi ba Red Tabara ngabo zo Burundi zaraje biri kukiziba ni baza baje kuvuga ngo baje kurwanya imitwe yitwaje intwaro nta kindi tubasaba twebwe ni ukubarangira iyo mitwe yabo yitwaje intwaro bakaza kuyiturwanyiriza kuko iratuzongera tuzengereje.
Gusa umutwe w'inyeshamba za biloze bishambuke ushinzwe n'abaturage kugwa bitero Minembwe wo uvuga yuko wagabwe bitero n'abagwanyi batwigwaneho muri bimwe mu bicu genzura. Aimable na Bulis n'umuvugizi w'inyeshamba za biloze bishambuke
baduteye ahantu bita muri Naturonge ahantu bita muri Nagishasha ahantu bita ku Mulonge n'ahantu bita mu Biziba niho baduteye ariko twarabarashe turabakomeresa turanabica ndetse ubu nyine basubiyeyo.
Iyo uvuga ngo mwarabarashe murabica mwe mwaba mwaratakaje abantu bangahe mwakomerekeshe bangahe?
Twe tufite imiti y'abasogokuruza.
Imiti meze gute?
Y'abasogokuruza ya kera bakurasa urusasu turi kugeraho nubwo rugeraho kirwo gutobora nibomba tirwo kugeraho nubwo ryo kugeraho tacyo tigiye kujana n'ikintu na kimwe.
Twagerageje kuvugisha umuvugizi watwigwaneho kamasanda kizi ariko ntitwamubona kuri telefone ngendanwa. Nawe inyeshamba z'abarundi za Red Tabara zishinzwe nazo kugaba ibitero mu Minembwe zakanye yuko zitari muri ako karere karaye kabereye mu iyo migwano. Ibi byakanwe na Patrick Nahimana umuvugizi wa Red Tabara mu butumwa bugufi yatwandikiye kuri telefone avuga yuko ntacyo yavuga kuko batari mu ntambara. Bamwe mu baturage batuye mu Minembwe basanga intandaro y'ibi bitero ari ukwimira impunzi zirwunguka zisubira mu marango ndetse no kunyaga amatungo muri ibi bihe byegereje iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani.
Baba bashaka gutera abaturage ubwoba ngo bahunguke babereke ko bari hafi kandi bo bagirira nabi igihe cyose bari bamaze guhunguka kureba twose kwa Minembwe za Karindi za Gahwera za Ruhemba za Masha Rukigita Munyi na Biziba bari barurayo basubira iwabo bose.
Nubwo mu Minembwe yongeye kuvukira imigwano kuvaho ingabo z'u Burundi zirukana inyeshamba za Red Tabara na FNL mu mwaka wa 2022 abatuye akarere ka Bijombo kagenzurwa n'igisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Congo bavuga yuko ari amahoro
yagwiriye cyane cyane ubwibyi bw'inka ariko partire yaho bashikiye mu zuko ibyo bintu byaragabanutse kuva n'igihe z'ukwezi kwa kane. Ntabwo hongeye kumvikana ubwicanyi
kuva mu mwaka w'2017 teritwari za Fizi Uvira na Mwenga zagiye zibasigwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi n'abakongomani yica abantu ikanyaga amatungo igatwika amazu ndetse igashimuta abantu. Vedaste Ngabo Ijwi rya Amerika Uvira.
Dukomeze amakuru yacu mu Rwanda nyuma turaza gukomereza mu Burundi tureba ibijyanye n'ubutabera. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yafunguye by'agateganyo umunyamakuru Theogene Manirakiza mbere y'urubanza mu mizi aravuga ko nta mpamvu zikomeye zituma afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Eric Bagirubusa yaduteguriye iyi nkuru.
Nicyemezo umucamanza mu rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge yasomye nta ruhande na rumwe ruhari mu baburana. Hagaragaye bavandimwe n'inshuti b'umunyamakuru Théogène Manirakiza uyobora ukwezi Media Group. Ubushinjacyaha burarega umunyamakuru Manirakiza icyaha cyo gukangisha gusebya umushoramari Aimable Nzizera amwaka amafaranga ngo adatangaza inkuru zimusebya. Ashingiye ku biganiro Nzizera yagiranaga na Manirakiza mu bihe bitandukanye n'amafaranga yahaye uyu munyamakuru, umucamanza yavuze ko hari impamvu zituma akekwaho icyaha. Yibukije ko mu kwezi kwa cumi uyu mwaka umunyamakuru Théogène Manirakiza yafatiwe mu cyuho n'urwego rw'ubugenzacyaha yakira amafaranga 500,000 mu biro bya Nzizera. Ni amafaranga uregwa adahakana, ariko akemeza ko bwari ubwishyu ku masezerano y'imikorere n'imikoranire bari baragiranye mu mugambi wo kwamamaza ibikorwa by'ubwubatsi by'umushoramari Nzizera. Ku ibaruwa Nzizera aherutse kwandikira urukiko asabira umunyamakuru imbabazi, uruhande ruregwa rwayiteye utwatsi ruvuga ko yagize inkomanga ku mutima ko yabeshye Manirakiza. Urukiko ruvuga ko icyaha cyo gukangisha gusebanya gihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'umwaka n'imyaka itatu, kandi ko atari ihame ko cyahanishwa imyaka itatu. Urukiko ruvuga ko umucinga amategeko yateganyije ko cyanahanishwa n'umwaka umwe cyangwa ibiri, akavuga ko iyi ngingo nta shingiro ifite nk'uko yasobanuwe n'ubushinjacyaha. Ku ibaruwa ya Nzizera yanditse asabira imbabazi umunyamakuru Manirakiza, umucamanza ashingiye ku mategeko yayiteye utwatsi avuga ko ari ubushinjacyaha bwatanze ikirego mu nyungu za rubanda. Manirakiza mu kwiregura we n'ubwunganizi bavuga ko Nzizera ikuriye kompanyi Amarebe Investment Limited yamuhimbiye icyaha yitwaje amasezerano bagiranye yo kumwamamariza ibikorwa by'ubwubatsi. Gusa umucamanza ashingiye ku biganiro impande zombi zagiranaga naho bahuriraga Nzizera amafaranga Manirakiza ngo asibe inkuru bituma mukekaho icyaha, yisunze ingingo z'amategeko. Umucamanza Bwana Adolphe Udahemuka ukuriye iburanisha avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma uyu munyamakuru afungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Avuga ko impamvu zibonetse zose zitaba impamvu zikomeye. Umucamanza mu cyemezo cye yategetse ko uyobora ukwezi Media Group ahita arekurwa by'agateganyo urubanza rukimara gusomwa. Yamutegetse ko agomba kujya yitaba urwego rw'ubushinjacyaha buri wa gatanu w'impera z'ukwezi kugeza urubanza ruregeye urukiko rukaburanishwa. Ni cyemezo cyaguye neza abavandimwe b'uyu munyamakuru bari mu rukiko.
None turishi yatugende tubaze tumurebe. Turabyemera ruko tumucyuye.
Ni cyemezo kandi cyaguye neza bamwe mu banyamakuru bagenzi ba Manirakiza. Bwana Théogène Munyaneza n'umuyobozi w'ikinyamakuru intyoza.com gikorera kuri murandasi.
Nari mfite ibyiringiro numvaga yuko byanze bikunze bigomba kuba gutya kubera yuko nakurikiranye kuva bwa mbere agezwa mu rukiko numva ibyashinjwa. Yego nk'umuntu sindi umucamanza ngombe ari gufata icyemezo, ariko numvaga yuko nta mpamvu mu by'ukuri zifatika zatuma umuvandimwe mugenzi wanjye mukaza akomeza gufungwa. Kuba urukiko rufashe icyemezo cyo kumurekura ni ibyishimo, navuga kuri jyewe ni ibyishimo ku muryango muri rusange w'itangazamakuru.
Ku ruhande rwa rwarafungishije Manirakiza rwabwijwe rya Amerika ko rwiteguye ibiganiro igihuregwa yaramukate iyo ntambwe. Virginia Wambaye Inema ni umunyamigabane muri kompanyi Amarebe Invest Limited. Uyu ni umukobwa wa Eugenia Nkundabanyanga uvuga ko Manirakiza yabahozaga ku nkeke agamije ko bamuha ibibanza bibiri mu isambu ya hegitari zigera kuri esheshatu iri ku Kicukiro. Manirakiza yakozeho ibiganiro by'ubuvugizi.
Nubwo ngo bamubwire ngo njyewe ubwanjye ndashaka mvugane nawe,
ikintu cya mbere uzamubwira ni iki?
Namubwira
yego
icya mbere akambwira cyatumye akora biriya, icya kabiri kuvuga ati ndashaka gukomeza kumwe namwe tugakomeza tugakundananye, n'ukuntu twasindagiranye tukagera finali tukajya tubona igasambu kubera ubuvugizi bwate. Urumva njye ari ikibazo njye mfitanye nawe.
Théogène Manirakiza yari yaratawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha arafungwa kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka. Ekwagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Amakuru ya radio yanyu Ijwi rya Amerika harakomeje. Uko twarabwiye mu kanya turacyari ku makuru hajyanye n'ubutabera, ubunoneho turi mu Burundi. Ministri w'ubutabera w'u Burundi kuri uyu wa gatanu yahuje abarebwa n'urwego rw'ubutabera kugira ngo bashakire hamwe igisubizo ku bibazo bituma abanyururu bakomeza kwiyongera mu magereza y'u Burundi. Ubu abafunzwe bageze ku bice 417 ku ijana byabugereza zagombaga kwakira. Inkuru twateguriwe na Désiré Hatungimana hari Kigali mu Rwanda.
Iyo nama yabereye mu gisagara cya Bujumbura kuno wa gatanu ikaremeshwa n'umushikiranganji w'ubutungane Banyankimbona Domine, yitabiriwe n'uburongoye Sentare Ntahinyuzwa, umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika, abashikiriza manza mu ntara za Bujumbura, igisagara cha Bujumbura bubanza Cibitoke mwaro na Muramvya. Uwo mushikiranganji yamenyesheje ko igihe hugurugwa umwaka w'ubutungane igitega igenekezo rya mbere kwezi kw'icyenda umwaka w'2023 icivugo cyagira giti imanza ziciwe neza mu kiringo gito zigakurikizwa mu kiringo gito n'isoko giterambere. Domine Banyanyimbona amenyesha ko yakoranije abo bacamanza kugira bahanahane impanuro n'inyifata ibereye mu rwego rw'ubutungane kugira icyo kivugo cyubahirizwe abanyagihugu batekane. Mu byo yashimikiye ko n'abacamanza bihutira gupfunga abantu bigatuma amabohero yuzura, yamenyesheje ko mu Burundi abapfunzwe bamaze kugera ku bice 117% y'ubushobozi amabohero yari afise. Yaciye amenyesha ingingo zafashwe kugira amakosa atuzwe.
Ubwumvikane n'ubu kiziba kikazibirizwa ko umushikiriza manza kisi dosye ashobora gufunga uwo yumvirije umushikiriza manza wa Repubulika atabizi, ugasanga arazifitaniye madeni amasentare sivile ariyo afise ububasha bakaca babihingurira mu byaha.
Umushikiranganji Banyankimbona yagabishije abacamanza n'abashikiriza manza batubahiriza amategeko.
Umushikiriza manza uzosubira gushira ko urafise idosiye mu minwe yawe, urashize umuntu ntibohero utavuganye n'umushikiriza manza mukura mutwara bizofatwa nk'icya nk'ubugararuca.
Ibindi vyuzuza amabohero mu Burundi n'abafunzwe barekugwa ariko ntibishyirwe mu ngiro. Umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza yasavye abashikiriza manza rwego rw'intara gusoma ivyanditse bigakurikizwa. Yagarutse ku ngingo y'162 y'igitabo cy'amategeko agenga itohoza n'icibwa ry'imanza z'ivyaha.
Iyo ukurikiranwa icyaha yarasanzwe afunzwe yeze cyangwa ahanikijwe gihadabuza acyafungurwa ubwo nyine naho hoba hashinzwe urubanza rwo kunguruza, keretse iyo yari asanzwe afungiwe n'ikindi cyaha ku muntu abaye agifite ariko ubwo kugabanya abafungwa uruhara rw'umushikiriza manza ruca rugaragarira ngaha hantu.
Mu ishyirahamwe Rukristu riharanira kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi bamenyesha ko inama nk'izo ari nziza ariko kwimvuga ibikwiye kujyana n'ingiro. Umushingwamanza Jean Claude Ntibirumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati Burundi amenyesha ko kudafata abafungwa kimwe biri muri ivyo bituma amabohero arengegwa. Aratanga impanuro y'ingene vyari bikwiye kugenda.
Abanyororo usanga barahejeje iminyororo ariko bakandanya bapfungwa kubera ko kumbure ari abanyororo batabona neza kubera imvo za politike. Mbere ugasanga imanza baba bakurikiranwa ko imanza ziba zifitanye isano na politike. Rero twe twasaba ko bokuramwo ako kantu k'inzigo y'akazi kirifatiye kuri politike, bakarekura abanyororo bose bigaragara yuko atangorane bagiye gutera mu kibano. Hanyuma bagahabva rero bakagabanya n'umurindi wo kuja barapfunga abantu bakaraba izindi ngingo bofata zosubirira iminyororo.
Ibiharuro dukura muri akati Burundi vy'ukwezi kwa 10 kurangiye mu matohoza bakoze vyerekana ko amabohero 13 makuru mu Burundi yategerezwa kwakira abanyororo 4,294 uno munsi arimwo abagera ku 12,828. Ibohero ririmwo abafungwa benshi ni mpimba yo mu gisagara ca Bujumbura yubakiwe kwakira abanyororo 800 uno munsi rimwo 4,668 ikwirikirwa n'ibohero rikuru rya Ngozi yubakiwe kwakira 400 muri kino gihe hafungiwe 16,632. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, tugushimire kuri iyo nkuru itugejeje ku musozo w'amakuru yacu. Tunashimira abaduteze amatwi kuva dutangira kugeza nonaha n'abari bwumve aya makuru ku mbuga zacu zitandukanye. Aya makuru rero yarahagarariwe na Edrwema Nadia Taha na Jumbe Hamza, nibo bari ku buhanga bw'ibyuma, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Reka rero tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose, kandi tubifuriza no gukomeza gutangira weekend nziza no kuzayirangiza mu mahoro no mu byishimo.